Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Nshuti na mu bagenzi turi kumwe kuri uno munsi wa gatanu, itariki zitatu z'ukwezi kwa kabiri, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Muri kumwe na Oriane Itanga Ishaka muri studio gatanu i Washington DC.
Habaye guteba gusa indyazo zariho, hanacaga ati kumbe n'umunsi bitaba twirirwa ubusa, mugabo nta ngorane n'ubwo ari ihari kuko byo kurya birahari.
Uyo ni Gervais Hajayandi, umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi, avuga kuri yegereyegere yagizwe n'abanyororo mu ntara ya Rumonge. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye. Turabashikiriza kandi inkuru yerekeye urubanza rw'uwahoze atwara inama nshingamateka y'umuryango w'ibihugu bigize Afurika y'ubuseruko. Ni mu kanya, kaze mwese. Mu Burundi, abanyororo bo mu ibohero rikuru ryo mu Rumonge kuri uno wa gatanu bazindukiye muri yegereyegere. Iyo yegereyegere yavuye ku bukene bw'imfungurwa bamaze iminsi babona. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse mu bumanuko bw'u Burundi.
Iryo bohero riri mu manuko bw'igihugu cy'u Burundi mu ntara ni komine ya Rumonge, nko ku birometero birenga 70 mu gisagara ca Bujumbura ahitwa ku Murembwe. Iyo yegereyegere yabereye mu ibohero rikuru rya Rumonge, iremezwa n'abajeje intwaro muri iyo ntara hamwe n'abarongoye ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi. Nk'uko amakuru dukura mu begereye iryo bohero abimenyesha, abanyoro bazindutse muri yegereyegere kubera ko bafise ubukene bw'ibifungurwa. Ayo makuru nyene amenyesha ko haheze indwi imwe abo banyororo bataronka ibifungurwa bikwiye. Ku bw'ayo makuru, mu gihe bamenyereye kuronswa ibiharage, ifu, hatibagiye umunyu n'amavuta, ubu vyashika bakaronswa nk'ibiharage gusa. Kugira barinde bagira iyo geregere, amakuru dufise amenyesha yuko bari bamaze iminsi ibiri atakezwe ifungurwa na kimwe baronka. Iyo geregere yatanguye kuva igice isaha 12 z'agatondo, aho abanyororo bamenye imiryango ihuza inyubako zitandukanye ziri hagati mu ibohero. Umuryango utashikiriwe ni umuryango usohokera hanze y'ibohero, ari na warucunzwe n'abapolisi. Amakuru twahawe na bamwe bacungera iryo bohero yemeza ko ata mishamirano yahabaye hagati y'abapolisi n'abanyororo. Urongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge, nk'uko ayo makuru nyene abandanya yimenyesha, yaciye ashika kuri iryo bohero hanyuma ibiganiro bicaba yatangura. Buramata b'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana, ikintu cyo nyinabwije rya Amerika nubwo ikibazo cy'abanyororo chatoreye nyishu kandi kimureye garutse n'ibohero rikuru ryo mu ntara ya Rumonge. Amwe makuru twahawe n'abari muri ibyo biganiro amenyesha yuko abanyororo bemeye gutekana bamaze kumva kuri uyu wa gatanu baza kuronka ifungurwa. Izo nazo amakuru nyine avuga yuko zagabanijwe kugisanzwe zigenewe abapolisi mu ntara ya Rumonge. Uruye ipolisi mu ntara ya Rumonge Donatien Manirakiza ntitwashoboye kumuronka. Yemana aho biri uko umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi, amakuru yatanze kuri radio Isanganiro y'igisagara ca Bujumbura, ubwo bukane bw'ibifungurwa ngo ibohero rikuru rya Rumonge ntabyemeza. Gervain Hajayandi:
cyabaye nuko gusa bategeje guhabwa indya isanzwe nkuko basanzwe bahabwa mu gatondo ku munsi ku munsi, bakaca rero bagira bati n'umunsi badafungura, mugabo cyari ikibazo cy'uko batabwahabwa byatebe ko bahabwa imfungwa zo kurya. Mugabo habaye guteba gusa indyazo zariho, hanacaga ati kumbe n'umunsi bitaba twirirwa ubusa, mugabo nta ngorane n'ubwo ari ihari kuko byo kurya birahari.
Ibohe ryo mu Rumonge rifite abafungwa barenga igihumbi mu gihe ryari rigenewe abantu majo 8 gusa. Ingwane y'ubukene bw'ifungurwa ntiburekeza gusa mu ntara ya Rumonge, no mu ibohe rikuru ryo mu ntara ya Bururi naho nyene buribonekeza. Ariko uramatari b'intara ya Bururi Nkurunziza Christian avuga ko bagerageza kuyungunganya uko bashoboye kugira ngo abanyororo babandanye bafungurirwa. Mu ntumbero yo gutezurira amabohero, leta y'Uburundi yafashe kurekura abanyororo bangana 2500 ari mu bohero atandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Abanyororo bariko barekurwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Mu gitaza mu ntara ya Rumonge, Fidelite Ishatse, cyo rya Amerika.
Arakoze cyane Fidelite Ishatse. Handi naho sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yasomye urubanza kuri uyu wa gatanu gwerekeye uwahoze atwara inama nshingamateka y'uwo muryango. Ni umugandakazi yagirijwe n'abashingamateka bagenzi we ko yigenza nabi akongera hagatwaza igitugu, aca kugwa ku burongozi bwa ERA mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Hasigaye imyaka itatu ngo arangize ikiringo ciwe. Iyo sentare yitwayemwo yemeje ko yemeje ko amategeko yahonyanzwe mu kumukura ariko ivuga ko atabo bashifise bwo kumusubiza kuri ico kibanza. Inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru yarusha.
Article 53.3 of the treaty provides the legal basis.
Uno wararongoye sentare yirishaje kuri uyu wa gatano mu rubanza rwahoza twari na mashinga amateka y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko yaratanguye gusoma ingengo ya nyuma y'ugo rubanza. Umushinga amateka Margaret Nantongo Ziwa yitwariye ubunyamabanga bukuru bw'umujyango wa Afrika y'ubuseruko avuga ko yakuwe ku burongozi bw'inama nshinga amateka y'uwo mujyango amategeko abanje guhonyangwa. Uwo muganda kazi yari yatowe na bagenzi we ngo abarongore kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 gushika mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 asigaje imyaka itatu ngo arangize ikirengo ciwe yaciye akurwa ubutarariye. Inama nshinga amateka yamwagirije amakosa arimo kwigenza nabi no kutubaha abashinga amateka bagenzi we, gutwaza umukazo, kutagisha inama abandi mu gufata ingengo, gukoresha nabi ubutunzi bw'inama nshinga amateka, kutitaba amanama mwamwe yatumiwe, gukoresha kamwana wa mama nkunzi n'ibindi. Mu birego yatanze mu rubanza rwiwe wavuga ko yakuwe atamategeko akurikijwe. Uwo mushinga amateka w'umuganda kazi avuga ko ahubwo yahubwo ibindi. Kontwaro yiwe avuga ko atashaka ko abashinga amateka baguma baja mu bihugu bitandukanye kugirirayo amanama. Kuri we ivyo no gusetsagura amatungo kandi basanzwe bafise ingoro y'amanama hamwe n'icicaro cabo gikuru biri yarusha muri Tanzania. Avuga ko yashaka gusubiza ibintu mu buryo ariko ko hari abashinga amateka batabishimye baca batanguza ingingo yo kumukuza. Iyo nayo yagiye mu ngiro mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2014 inyuma y'imyaka ibiri gusa towe. Mu rubanza rwasomwe sentare yavuze ko naho ivyaha bibiri bitegerezwa kumukura ku burongozi bw'inama nshinga amateka yabikoze ko hariho n'ingingo zitatu zaho nyanzwe n'inama nshinga amateka. Nubwo biri uko sentare yaseguye ko atabubashe fise bwo kumusubiza ku ntebe y'uburongozi. Iyo ngingo irashimisha umushinga amateka.
The most important statement has been made that I was wrongfully removed.
Atingingi komeye kuri jewe yasomwe nuko nakuwa amategeko yaho nyanzwe bisigura ko ari jewe nkirongo inama nshinga amateka ya yase. Nubwo sentare yavuze ko atabashe fise bwo kunsubiriza ku ntebe y'uburongozi bivuga ko nuhari yatowe atisunzwe amategeko. Nibisanzwe kuri jewe kazima sentare bivuze. Aho ncamvuga nti nararenganijwe cyane kuko igihe ninjira nararahije kandi ayo mategeko nyene niyo yaho nyanzwe. Ivyo birababaje bikozwe ni amashinga amateka y'umujyango nk'uyu ariko birashashoboka ko duhindura ingendo tugatanga akaruri mu gukurikiza amategeko. Na ruhande rw'ubunyamabanga bukuru bw'umujyango wa Afrika y'ubuseruko ruvuga ko aribwo rwatsinze urubanza kuko ivyo muganda kazi yasavye atandakime yaronse. Umushinga amateka Kiangoyi Ombasa no mu Kenya yararongoye komite y'abashinga amateka bace hirya no hino ico kibazo.
Najua alitaka kurudishwa kazi amekosa.
Ati murazi yashatse gusubizwa mu kazi nk'utwari n'amashinga amateka. Ivyo ntivyakunze. Yasavye ndishi yakababaro nivyo yavyankiwe na sentare. Yankiwe kandi no gusubizwa amafaranga amaze gukoresha. Jewe ndashima ko urubanza rwaciwe neza. Igikomeye nuko vyabonetse ko yigenjeje nabi mu kibanza c'umurongozi naho inama nshinga amateka haraho nayo vyabonetse ko itakurikije amategeko. No mugwe w'abashingwa manza baburanira umujyango wa Afrika y'ubuseruko barashimiye ngingo ya sentare. Nubwo batashimye kuvugira kuri mikro, umwe muri bo yabwijwe Amerika kwa nezerejwe n'urubanza yaburanye. Avuga ko ari insinzi ikomeye kuko uwo baburana atasubijwe ku ntebe y'uburongozi kandi atanindishi y'akababaro yahawe ingana n'imiliyoni zibiri z'amadora ya Amerika yari yasavye na yarenga imiliyaridi zitanu z'amarundi. Gusa uwo munyamategeko yongeye ko ko n'inama nshinga amateka yahonyanze amategeko kuko yabanje guhagarika ikiringo cy'iminsi 21 uwo mushinga amateka w'umuganda kazi kandi atawo bitegekanijwe mu mategeko. Nabajije uwo mushinga amateka nimba atazokunguruza urubanza. Ahagishuye ko azobanza kuvugana n'abamuburanira bakaraba ico bakora. Sentare y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko yategetse kandi ko amategeko agenga inama nshinga amateka asubigwamwo kugira ngo imanza nk'izo ntizisubire kuboneka. Umushinga amateka w'umuganda kazi Margaret Nantongo Ziwa yasubiriwe na mugenzi we w'umugabo Daniel Kidega bava mu gihugu kimwe mu mwaka w'ibihumbi 2014 kugira arangize ikiringo cari gisigaye c'imyaka itatu. Ico naco kikazosozegwa mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Turagushimiye Pierre Claver niyo nkuru aho yarusha. Ubu naho niwa mwanya tubashikirize ikiganiro muri Kirukuri.
Kandi urake guhagarika umutima wana byose biza kugenda neza.
Eh irasubiye gusa mukama wuki.
Ah, mereza. Naye ni telefone subira kuyitaba. Ere gatire amasaha ntahagarara.
None gashamwampi uci wizini.
Oya. Eh genda witegure.
Reka ndamwitabe shamwampi kawo sanga rigara ibintu bikomeye.
Reka nta bikomeye.
Oya subiza vya.
Ni vyaba biriho naho arasubira hama ndamwitabe.
Oya.
Byukugende woge wa muhungu.
Wumva rero muhungu. Kuva no munsi. Ucha wisezeranya kunyita muhungu wavyumvise gabo
yego mushi
wavyumvise
yo
ntidusangiye tasitire shaka muya
iruka woge rero hanyuma ni wibagire no gutengeneza hajya hose mariza tarabona kugira ze gusanga ari umuntu nange wa muhungu ari fresh has got his jebye
besha barakuroze wewe ega nacho ni asanga ari habi hazo chatengeneza nawe eh ahubwo nyibutsahiwe
iki ka
Eguja musi nkambiye ukuboko bambika impeta nkambiye urutoki
mama shaho
nukuri
uratanguye gupanika sasa
reka reka reka
navuze gati ariko ari kuri urutoki rwa kabiri kuko boko kuguko bafu yambika kuzuru turagowe mana
ya sharika egura bavuzuranye butsampungu uramenya ko ariko kazi ka pare
uya ndabibona ibyo ndavza kuvyimenya
kuba na pararanganye
sha
etefone yasubiza mukama ukigo
kandi
ubona we nidega yimwe Mami, mabasi numvibye ambiye.
Eka we nakubiye ko ta telefone usubira gutora. Eka na telefone usubira kwitaba. Aro. Wi. Urinde. Imodoka.
Yo, byagenze gute? C'est pas possible.
Ibiki kamami, nibiki
we.
Mami nibiki kamami.
Eh.
Ibyo byimukanye.
ahubwo nubugesera ngo ya modoka ya mariage yageze pane wa
muhungu
sindavyumva kabisa
Chini mbaba randoze si gusa.
Oya, 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 oya.
Nanya use hamari mitego.
Oya.
Oya, oya,
oya. Oya,
nonu buhoho jenda bigira gute.
Oya, 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 ibyo bireke. Oya, nacho reka turondere yindi.
Oya,
oya. Iyi telefone umuhungu araho.
Oya.
Ndavise umuhungu w'umucama reka.
Oya.
Reka ndamukoringe wa muhungu
ndamwanzi. Umuntu telefone ubunyene agacha yiguha umukura.
Wende ka ndazi ko ndayironka. Aro? Gute nchuti. Ndagusaba undande service sha kandi ni why nke ni imodoka ari yawe byihuta n'ukuri kw'Imana uzomufashije uzobukoze cyane c'est pas vrai waraitanze
yo
sawa
yo mukamo sitakubwiga mwami sinakubwiye mega mana yanje ndabigenza gute
okay tekana okay ndibutse inge ndakwere ku wundi ndayisaba negerezo kwironka vyanga vyako imodoka turayironka ati we tekana
geragiza amwe geragiza
wacinda fusa bajama jenda zisimburu
bi izingorane friend
aro ndi mwami ndakene iyo modoka ari yawe diligence iri muri garage
yo
karambanye sawa merci muhu oya muga birakunda birakunda tiye tekana
nami ndakubwira ikintu kimwe ivyo ari byo byose urubanza ntiru
oya ivyo byo byo ntirusi ntirusi iba
tuma fata taxi mama yangu
ndindira ndibutse
oya nukuri
kandi uyu warafise imodoka ejo naramubonye narayimubonanye ariko ayitwara
yego
hinge ndamuhamagara aho genda uroga Jessica ndakubwira bigenda bien
Bega sore ko numva bomboranye byo bomboranya uri mu maki wewe.
Ahane ko ndondera bya bikoresho byanjye byo kuroba iyo nabizitse.
Aho.
Ubu tugadusubira tangure wa mbuga wacu. Ahangira ndahafate.
Hewe.
Sa.
Ntibi bari bimwe wambwira byuko mugiye gukorera hamwe n'ababagesera?
Abagesera. Ariko mama nawe uravuga nawe. Kubera iko bita abagesera.
Ubona yakubwiye kuri kijuje atacu mazi. Kandi gasibo wagusa. Nimwese abaseruko. Ca imana yabavumye nawo menye yari.
None nkubu nkayo majambo yose ukuyavugira iki. None hawe wibaza ko rewuze ubwenge gusumba abandi.
Ariko gagasondenda kubatse. Mwoka baye muzu bwenge. Abakobwa babaseruko bakiyahura babona bakaja kurongorwa mu bikoko vy'abarengero.
Ariko mama nawe sinzi ngena wabaye. Aho rero kuvuga Mariza. Niyo kirumita igikoko kubera ari umurengero gusa.
None Icyo ni gito ndabivuze n'ejo nzobisubiramwo abarengero n'inyamaswa zo mu ishamba
Ariko wengi iyo umuhungu abakobwa baseruko barongoye bose ubyanye baje kubarengera
Oya sigaho nibara umengo barabakorofye mu mutwe mwese nta numwe ari mu wazo bwenge
Oya nawe
Gaso Yes man
Sore
VIP Safi
Raho Icyo dufana
Kiruti cyo dupfa.
Nizere ko byose wabiteguye wangu. Atwagiye.
Wabonye ko byose namaze kubisohora hanze.
Namwe dufise ubu.
Ngiye binamaze ro kubipanga pange. Birakwiye.
Hewe. Waka hung.
Ahubura batugende.
Mpumure wavuye nga.
Mufite.
Uratse kuti sonera. Urabona ingene wanyiciye umwana kanya kwishwa na gahiri. Uyu ntacho mupfana ntanaho muzohurira ntanaho muhuriye.
Ma.
Urabona?
Ibyo nibiki? Cyone uko muhuri kima.
Aragahura nibutindi. Uwo ni wayaguciye ikigugu.
Oya.
Uraza mayeri yabo bagesera babarengera. Urabazi wewe wabo.
Mama, oya nokuri yemwe. Jebe ntanabinzanye nga. Oya. Nanje gutora gasore. Kya tugende ku kiyaga kuroba.
Umviriza. Icambere cyocu. Ntuzo fusubiye kunyitango mama. Nta muntu avyari gikoko kirazira.
Mama. Nta son.
Oya reka ndamutuke. Ubwo niwe yaguciye ikigugu.
Oya nawe.
Ndaga aho wibaza ngo nurukunda kuronderera.
Oya muvyeyi nawe.
Abo nta rukundo bagira nta nubwo bazopfa bagize nta nubwo bazopfa baronse barakanyika nka so.
Oya nawe ma. Ibyo bintu si byiza byo gufata nabo umuntu. Umuhora ubusa uri kuramurenganya.
Ntiwumva?
Oya, sishora
kugenda. Mama maramaze kukwica karabaye.
Emwe ndumiwe.
Umbirize waroko wegi murengera. Uranyumva?
Oya.
Mugajeje wanje mwara muri yenda heba. sinshobora kwemera ko muntware umwana ngo muntware gasore wanje fisa n'umwe wabyumvise
mama oya kirazira kurenganya umugenzi wanje ngo ni kubera umurengero gusa ivyo nta burenganzira ubifitiye
gasore kazibe ndavuga ukavugiriza mbegwe wewe uhagiye ko ndi nyoko yakuvyara
ego arambyaye kandi ndakubaha mugabo usiro cyapfa kwemera byose no mugihemba mbone uri mu makosa
jewe nije ndi mu makosa ndi mu makosa gakaso iyo ndi ko ndakubwiza ukuri ayo niyo wita makosa
na makosa nyene amakosa nuko uhita abantu bikoko ayo na makosa komeye cyane
wa muhungu nyamba ari John niwe ndi ko ndabwira wewe mva mu maso waranyiciye umwana wa gihumewe mva mu maso genda
oya si shaka kuvyemera
Watanguye gupapa ibyo nibikugira
Rikahe we numva afise nubwo
Nukuri sinzi ngiye numva meze
Ha umukagi akiragende biramugora Nyange wewe nyambo
Beheo kaga fondote Kamwe twagura ngo nze ndagenda ndisiga mu modoka wamenye nagashitse he
Ari wowe uratanguye Kuzi ko rero kabitse kumwe na ya parfum ahubwo bimpenda byishire mu isakoshi jewe nimpanda bishire mu isakoshi yiwanje nyarutse
mbikabashe ndabishitse hehe
ariko be mu wagataye
nuko intana kimwe je nibuka nukuri yahise yarageze nukuri tutarahetse
wowe reka ndakubarire reka kujugumira byose biraza kugenda neza
inzira
nsubire na juste makiyaje reka guma hamwe wewe bigaye mumeze gute
reka wewe utiye ntawuzi ku isana nenza ko n'umunota n'umwe
oya kiri ndamuzi mbwa nawe ntitubakereza umwanya munini
reka sha
erega natwe turahejeje dusa n'abahejeje
oya sha
guma hamwe ndakubwire wewe
uri bukingene yatwihanije ibitarahera vuma ndabigira mu modoka no kurukimana oya ushaka ndamushavute gashari ku munsi wa mariage
ati ndamushavuje katata wanje reka nyarutse ntashavure mugabo n'ubu nturambwiriye washize ya parfum na fondote urabitse bwira
urace n'uvumenga na paranganye no kurukimana
wamukubwaho
ndibutse mugabo kari hariya mu njya sakoshi na horana iri muri garderobe
barabara ngaho okay ingire ndakuzanira ibirato nanje nce nisiga okay
Kirutari se nukuri kwimana nukuri katakutubaye.
Oya nta nakimwe je ko namaze kwambara kwisiga ibintu hara mu manya mutoya gose. Mu minota 10 nzobampejeje.
Yo ari. Wumvise ko bashitse? Navya birate na pe ndambara. Tiri nawe kwisaga mana.
Cyenda za kwisigira mu modoka na
gawe
ambara ambara ambara. Nyarutse.
Aho rero usanga na mama bataraheza. Urazaho bishingiye gutera inkuru ngaho mba ndababwira.
Bene wambara nyaho na ntakindi. Bage ntangurane baradusangaye. Ambara ambara. Nyarutse.
Murumva rero bene wacu ibintu biruko nyene ndababwiye abanyabugo baratubangamije bikomeye amakuru dufise aremeza neza ko bari ko barategura igitero bafatanije n'abazeruko urumva ngo umugambi bafise ni wo gutera ngaha mu ikambi y'impunzi twese batumare mu mizi heze mwarumvise ko twagunduye agakobwa k'akanyabugo kari kaje kutudoriya reka fundere babwire fundere babwire ko byagenze yego
Oya ntacu bananya wowe bitwe babandanya ntangura
data wanje wohava biyumvira yuko no bandi ko ndababesha babwira ingene twagurika gakuba kanora
Oya ntacu bandanya ntakibanze
noneho
bigani
noneho ntadishije ko ndasubiramwe ico mwomenya gusa nuko twamaze kwinjiranwa rabihonye n'abanyabugo batanguye kutwigenza ko ivyabaye hirya yejo ntimwabibonye haje bashaka kudusotura ngo baronkaho baduca none gahemwe umviriza tuje ngaho turera amaboko abanyabugo babandanye badohongera ku gakano nimuze rero umviriza nimuze duhaguruke kwicungere urumva abanyabugo nibatera bazosange turi maso utikika nani uko niko abantu bapfa
ujya munsi haduka ziriya ndura ya kumwoga njewe niho nari
niwe nibabonye
niho nari ndi ntabyibone n'amaso yanjye nabo nyingana byagenze
wabonye ke wabonye ke
si wowe wasatoye abanyabugo
ahubwo uri kijuju uri kijuju
aje ngaha tubeshe jewe mbere nigiriye wibaza ko tudafise ubwenge
mureka gende ico kijuju urabona hemwe nawe mukiye mugenda ko mugiye none baze mugaruke hemwe baze mugaruke
chérie
shh uraje ukumvuga no mwisengera
ntiyagusarisha
none gashu mama wawe ko ntamubona bisubire ko yaci
je navyo nzi ndagusavye
none kuri eta civile siyo yarari
jeri yambyi kwa muhaye ubusha kuri prison sinzi rero ko byavuye bigenda
kire bo muri komite basi batelefone shabu
ibya mama byihutse aza taza biramuraba
Ora numukama Ba Kristu ntore z'Imana uyu munsi twaje kwigina urukundo twaje gushigikira abavukanye bacu Thierry na Mariza uyu munsi baramutse batera intambwe mu buzima bwabo intambwe ihambaye cyane kuko bagiye gucika umubiri umwe reka rero ndabasabe begere hani imbere ya altari nyeranda tubahezagire muzane impeta zanyu tuzihezagire Che muzambikana rero hanyuma muvuga indagano zanyu hatangura Thierry hanyuma Mariza
Jewe Thierry ndemeye wewe Mariza ube umugore wanje kandi ndakwemereye kutazoguhemukira mu mahigwe no mu marushwa urwaye cyangwa ukomeye nzogukunda ndagusonere imisi yose y'ubuzima bwanje
Jewe Mariza ndemeye wewe Thierry ngo ube
chérie ça va
umugabo
pepe oya chérie oya chérie ndakubwira ndagusabye chérie yakurira vraiment
ndemeye wewe Thierry ngo ube umugabo wanje Kandi ndakwemeye ko nazoguhemukira uhigwe no mu marushwa urwaye cyangwa ukomeye nzogukunda ndagusonere iminsi yose y'ubuzima bwanjye
Ikuna mutega matwi akabazo kugice marire gukurikira turumvise ingene zibera yita barengero ngo ni nyamaswa zo mwishamba imvugo nkiyo mwo yivuga kwiki mbega ku bwanyu mwibaza ko bishobora kugira izihengaruka ndasubiramwo turumvise ingene zibera yita barengero ngo ni nyamaswa zo mwishamba imvugo nkiyo mwo yivuga kwiki mbega ku bwanyu mwibaza kivyo bishobora kugira izihengaruka nubunyine rero mubandanye mutwandikira ufise icacikiriza twandikire kuri za nimero muja mumaze kumenyera 75 88 na 88 99 na 50 canke naho murungi kutuma bwanyu kuri 61 99 103 reka rero turangize tubutsa ku cyagirije 81 cy'igikino muri kiro kuri murakoze naho gutaha
Chari gikino muri kirukuri Muzokoma mugikurikira kuri radio ijwi rya America misose 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia
Barakoze bagenzi bacu muri Benevolentia aho ni naho nchuti mwese rero tugarukiye ibiganiro byacu twabateguriye kuri no saha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka Ndashimiye Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika ndabifurije weekend nziza